Umurisho w'ingoma indirimbo zihayagiza akaranga ku Burundi zirimo nihayagiza ico gihugu imno national nivyo vyakiriye abarundi mu rugo guserukira ico gihugu muri ONU. President Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yishimiye intambwe zitandukanye yavuze ku Burundi bwateye. Tumwe mu turorero yatanze nabaje bava mu mareta atandukanye baje guhura nawe
biraboneka kuko namwe mwisuku mwahora muzi. Uyu nyene nivyo vyerekana ihinduka. Ibi nyene ni ikimenyetso ubonye abarundi mu maso ucumenya ko n'igihugu cabo ariko kimeze kiriko kirahinduka. Burya rero ingorane twari twaragize mu gihugu cacu twari twibagiye yuko Burundi ari itongo ry'abarundi yuko ari umuryango w'abarundi. Murabizi mwese kuri karanga muntu mu bisanzwe bandika ubwenegihugu uri umurundi bakandika ni umurundi mugabo twebwe icadutanguriye kutwica bafashe kuri karangamuntu bashira ku muhutu umututsi umutwa bari baheza kutwibagiza igihugu. Umuntu yatwononeye ubwa mbere ni uwadukuye ku bwenegihugu bw'u Burundi agaca twita ubundi bwenegihugu. Icyo gihugu cyacu rero cyakibaho kitakiranye neco ngaho twafire nimuze muronderera ahandi. Uno munsi abarundi kubera batagwe kubona igihugu cya uno munsi bose ariko barahinduka ariko baraba abarundi
caneze bacano ingene biriko byagenda.
President Ndayishimiye agasaba abarundi bari mu mahanga gushigikira intambwe avuga ko Burundi bwateye bakibuka gusuma bataha
diaspora ngo n'abarundi baba haza oye n'abarundi bakorera haza abarundi bakora mu mahanga kuko n'abarundi bagiye gupagasa umugezo w'ikirundi byarani kuja kukora hanyuma ugaca wibuka ko wagiye gusuma uzana mu rugo iwanyu. Nimwiyumvire umwana w'Uburundi aragenda kwiga aje kwiga muri Amerika agaca avuga ngo sinzosubira iwacu Burundi ngo kuko bahemba make nibyo giteri jewe nzoja aho bahemba menshi. Mugabo wibagiye ko wigishijwe n'abarundi mu kigega cy'u Burundi barakwigisha ushitse ngo tubyaranyaho cyo ndamwita mwene wowe uko yacikiye none mukobwa acikiye baramunyetaga ubuze ntibahetagi cyo ndamuvuga nti basi nibareke gucikiye hanyuma icyo gihugu yagiyemo kize gukwa. Kuri dokteri mwiza kubera iki icyo gihugu tuza gukwa mu Burundi hanyuma kikatugurira ukagenda none nta gihenge rusize.
Bamwe mu Barundi bitabiriye umubonano na President Evariste Ndayishimiye basanga ariko hari ibikwiye guhinduka kugira ngo batware imitahe bongere baterere mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse.
Jende umurezi kandi ndipuza kugarukira uburezi kuko ndabona yuko bikenewe ariko ikintera amanga nuko baduha viza y'ukwezi kumwe ariko mu kwezi kumwe hagiyemwo n'ukwiherera kubera bagutoye akantu akantu k'akavirisi akantu k'akabu wumva muri iyo minsi usigaje wokora iki nyakubahwa perezida ndakwituye ko icyo kintu cya viza y'ukwezi kumwe kw'abantu bimvukira twitwa ko dutaha iwacu mugisubire ko iki nashaka kuvuga ni icy'iterambere gihereye ku mabarabara. Narashatse kushika iwacu ngeze mu Bugarama ndahakubita amasaha atatu cankane nsubira inyuma. Rero turi mu bintu by'iterambere nta terambere ribaho ritafise ifatiro ry'amabarabara ducako y'imiduga idutwarayo. N'ukuri nyakubahwa perezida icyo kintu nitwacijukira cyane cyane ubushikiranganji bw'amabarabara mukabwijukira akujya mwijukira ubwo butungane muzosanga duteye imbere
imwe muri iyo myidogo umukuru w'igihugu cy'u Burundi ayifitiye insiguro
cyinshi nkunda uno munsi nuko ibibazo by'abene gihugu ari ibibazo by'uburongozi uko byifuza rada niko ndabyifuza mugabo Gabo kene amahera ntacha yizana hizo mabiza hari aho mpere mpankunda nkavuga nti none kubera iki bega ego nivyo hari bihugu bitemera double nationality mugebe yemera kubera icyo utogira niyo passport aho rinda gusaba visa ariko kubera icyo utashe wacyo
ijwi rya Amerika nta mahigwe yo kubaza ibibazo no gufata amasanamu ku buryo busesuye rya Ronse iyo rija guhabwa umwanya wo kubaza ibibazo byari kugaruka kuri bimwe mu bibazo bijanye n'umutekano mu Burundi iby'imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu na cane cane ibihugu bibanyi ikibazo ca virusi ya corona n'incancu zo mugera zitaratangura gutangwa mu Burundi ndetse n'ibibazo biri mu by'ubutunzi n'ubutungane Diane Ninahazwe muri leta ya New York kubwijwi rya Amerika.